zindi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe n'cuti bagenze miko murakuri kigano vya radio indundi kuritire n'umwanya wa makuru mu kirundi makuru yo kuri uyu mugoroba wo kuwa kane itariki ya 26 kwezi wa gatandatu 2025 hagizwe n'izi ngingo nkuru nkuruzikurikira umuntu umwe yari itabye imana abandi 12 barakomereka mu masanga yabere mu mabarabara y'igihugu nimero 8 na nimero 11 kuri uyu wa gatatu bivuye ku gucika kw'amafire ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bumesha ko inzu zidandaza imiti bita amafarumasi mu rurimi rw'igifaransa zigera ku 2007 zigiye kugagwa kubera zidakurikiza amategeko ibyo bikaba byavugiwe mu nama nshingamateka y'u Burundi kuri uyu wa kane mu gihe umushikiranganje w'amagara y'abantu ya mire bamwe mu mashinga amateka bamenyesha ko abakoze amakosa kuri ibyo bo bihanirwa ikindi abashinga amateka bidogera nimwe mu binyobwa by'ihinguriro Brarudi bitakiboneka neza aho bibonetse ugasanga bigurishwa igiciro cy'umurengera ikigo cy'imyuga kigira kabiri kigiye kubakwa mu ntara ya Cankuzo ibyo bikaba byatangajwe n'umukuru w'igihugu mu gihe yari yagendeye ikigo cy'irusi kiri muri komine Shombo intara ya Karusi amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi n'amakuru agaranwe kuri mana matu yabo na Yesu tiyo done niyo yanzigame njiganda ya bashikirize mukanya ni nkuri mwimu kwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba hamwiriwe mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru k'umuntu umwe yitabye imana abandi 12 barakomereka mu masanganya yabere ku mabarabara y'igihugu nimero 8 na nimero 11 kuri wa gatatu bivuye ku gucika kw'amafire yabereye mu Rutana iryo sanganya rikaba ryabaye ku modoka mu bwoko bwa Yasi cyabereye aho bita mu Kamuna ku mutumba wa Mwayi ni mu komine Bukemba iyo ntara nyene ha umwana w'imyaka 4 yaciye yitabye imana ageze ku bitaro bikuru vya Rutana abandi 12 barakomereka n'ijyabereye imakamba ku mutumba wa Nyanyabigina imodoka yo mu bwoko bwa Probox yariteye ivigitega iji nyanzarake nikaba yaratembagaye umushoferi akaba yarakomeretse mu gipolisi basaba abagendesha ivyuma kubisuzuma imbere yuko bafata ingendo inkuru tukayikesha mugenzi wacu Serge Sindayigaya akorera ngaho mu bumanuko bamwe mu bashinga amateka baridoga ko hari bimwe mu binyobwa by'ihinguriro Brarudi bitakiboneka neza aho bibonetse ugasanga bigugwa ku giciro cy'umurengera gasaba ko ivyigurishwa nitangwa y'ivyo binyobwa vyokurikiranirwa hagufi ari umutomire mu nama nshinga amateka kuri wa gatatu umushinganganyi mu vyajejwe harimwe ubudandaji yamenyesheje ko ivyo binyobwa bitasubirijwe gusa bonekeza ibibazo ariko vy'igihe gito inkuru ni ya mugenzi wacu Kireri ya Kankundiye
aba bashinga amateka bidoga ko hari binyobwa by'ishirahamwe Brarudi bimwe bitakiboneka niyo biramutse bibonetse naho ugasanga byadugijwe igiciro nkuko bivugwa n'abashinga amateka agatongwa sa na Abel Gashati
nitwase yuko Brarudi yoshora hanze kugira ngo kompore isahirize mu byo gukorondera amafaranga y'agaciro y'ikurangura nayo mugabanye imyidogo y'abarundi icupa rya Amstel rigeze ku 2020 kuko uburija ku isoko mu Burundi ari nka magendo rikuwe muri Tanzania canye kwa hafi muri Kongo nimba mubona mwoshora hanze ni byiza mugabo nimuvuge muti mu Burundi dushore ibingana gutya hanze dushore ibingana gutya
ibinyobwa bya kera bya Amstel ya kera Royal za Boke ibikiboneka ngo tubwira ko ari kombure kuko twagiye tubona muri Brarudi hari ibinyobwa bikogwa mu nyuma bikava ku isoko bikagenda bigasubirwa n'ibindi aho usanga ikinyobwa cyari cyo kwatura 1500 no munsi ugasanga bariko barakiniganira isinzi yo tunayo niyo kiva ku 2020 ku 2018 ibyo bintu ngo bamubibona muri Brarudi ko atacu bavuga baguma mu gacerere
Umushinga amateka Onesphore Nijimbere we asaba kwitangwa y'ivyo binyobwa ryo kurikiranwa kuva bivuye mu ihinguriro gushikarishikira umuntu muto muto
mu barihirema mukurikirana ibinyobwa kuva muri Brarudi gushikabishike muri Mega kugira ngo bishikire abantu bato bato hari cyo mwa mubitsiko
umushikiranganje jeje ubudandaji Marie Chantal Nijimbere asigura ko ivyo ari bibazo by'igihe gito
kuvyo kuri ibindi binyobwa ntivyasubiwe na Amstel Bright aha no bahumuritse hejuru y'ingorane ko no gutora no uvuga zo kubura imwe na rimwe byo gukwiye kugira ngo dushobore kuzana ikoresho vyibanze bikwiye bishobora gukora izo nzoga za ba Amstel za ba Royal za bifana cyangwa ibindi ivyo no vuga ko ni bibazo conjoncturel
ari uburongo inama nshinga amateka Daniel Gelas Davirabe asaba ko hoshigwaho umugwi ujeje gukurikirana iryo tangwa igihugu kireke kuhahombera
hatiza kuba
mécanisme de contrôle et de suivi muri ministère ya commerce kandi ikaba doté yama structure d'une police de surveillance kugira ngo tumenye ko inzoga z'u Burundi abarundi batoza kuzigura muri Congo kandi zikoregwa mu Burundi twewe turabaha amadevize hanyuma gacha bakora inzoga kazishora hanze twewe abari bakaza kuzigura zipfuye hanze urumva ni igihombo.
Mu itangazo ishirahamwe Burundi ryasohoye mu kwezi kwa gatanu ryamenyesha ko hagiye kubinagurwa ry'imihori ikogwa mu inzoga zo mu bwoko bwa Amstel kuva itariki ndwi gushika itariki 17 rusamu umwaka naho inyuma yaho iryo shirahamwe ataco ryasubiriye gushikiriza ku bijanye n'ikena ry'ibinyobwa vyayo. Umushikiranganji yamara yemeza ko ubu ibyo bikogwa byo kunagura iyo mihora vyaheze.
Claire yakankundiye urakenuye mu namashinga amateka yo kuri uyu wa kaneho ubushikiranganji anji bw'amagara y'abantu bwamenyesheje ko inzu zandaza imiti bita rurimi rw'igifaransa pharmacie zigera ku 2007 zigiye kugagwa inzu z'ubudandarizo bw'imiti zikaba zagirijwe ko zidakora hisunzwe amategeko. Umushikiranganji aburamutse wa muganga Ridwine baradahana akaba yabishikirije imbere yo namashinga amateka hasuzumwa icegeranyo cakozwe mu mwaka uheze na senarije jo kubahiriza amatungo ya leta ku bitaro bine biri mu gihugu. Abashinga amateka basavye ko abakoze amakosa kuri ivyo bo bihanirwa ibikorwa by'inamashinga amateka y'uno munsi bikaba byakwikanyura mugenzi wacu Jotan Iratuzi.
Izo nzu zidandaza imiti zigera ku 2007 zigiye kugagwa nizihaye ububasha bwo gutangura gukora canke izidandaza imiti taboneka iyo yazananye nkuko muganga Ridwine baradahana umushikiranganji w'amagara y'abantu abisigura. Martin Vyabandi yarashikirije amakenga janye n'igenzurwa ry'imiti tangwa n'izo nzu z'ubudandarizo usanga zaragwiriye mu ntara zitandukanye.
Petit village rafise gusanga hari do pharmacie dutatu tutya dutu batanda zahirya no hino ngo sitwe tuzohaba dusanga ariko bisigaye byitwa ko ari ishano kwa barundi ahantu hose uciye muri kino gihugu bakora ko umuntu bamuhayisha n'umuntu bamuhayisha n'abandi babuhayisha.
Aho umushinga amateka Gikeke Pascal yasavye ko iruhande yo kugara izo nzu z'ubudandarizo nabiza amadosiye yazo asaba kugururirwa bohanwa.
None aba bantu bari bazihaye impusha zo gukora bobo muca mubamaza iki?
Umushikiranganji baradahana yavuze ko gushika ubu hari habafunzwe kuri iyo dosiye kuko hari abakozi b'ubushikiranganji basimba amanimero y'amakete kugira ngo bazoyatange mu kinyegero umushikiranganji atavyazihibwe n'ikidodo ciwe. Abiyugururiye ayo mazu adandaza imiti nabo basaba ko uruhusha rwabo rwo gukora goshigwa ku gihe mu gihe atago baba bafise bakabikora bashaka kuzunguruka ingingo y'umushikiranganji yo mu kwezi kw'indwi kuno mwaka yahagarika byifata kibanza kugurura amafarmasi mashasha yigenga. Aho umushikiranganji baradahana avuga ko ariko akorana n'inzego z'umutekano kugira ngo ababikoze bahanwe.
Kuko bumvise yuko muri ya declaration twakoze no 25 juillet twavuze yuko tuzokwakira gusa izigirano na verema bace biga ayandi mayeri buriya shetani n'umugome kandi iyo wemeye kwishyira gukoresha kuva mu kwa 12 ushika uwo munsi turamaze gufata amafarmasi arenga ijana biyogururiye n'agasiri kwiparalele rero urwego rujejwe umutekano ko ruradufasha kugira ngo turabe yuko nako kiga mayeri angana gutyo nako nyene gafatwa ni bintu bikomeye rwose aha anye la criminalité muri secteur de la santé ni kintu tutegezwa guhagurukira twese.
Gushika ubu umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko hakenewe amafarumasi 1400 mu gihugu cyose. Avuga ko mu bisanzwe ata muntu yategerezwa kwiyungunganiriza ku magara y'abantu kuko amagara y'abantu abazwa leta. Ahatanga karoriro k'ibihugu by'ibikominista nka Kiba ko amafarumasi n'ibitaro byose aba ari vya leta kandi usanga ubuvuzi buteye imbere cyane.
Ibihugu bigize umuryango w'isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko no mu bumanuko komeza byagaragaza impungenge ku ntambamyi zihanze ibisata byo gutwara abantu n'ibintu hamwe n'amasoko ntanganguvu n'ubuhinga bwa none. Intumwa z'ibyo bihugu zagize ico zishikiriza kuri uyu wa gatatu mu nama itegura inama y'abashikiranganji bagize umuryango yitezwe kuri uyu wa gatani Bujumbura mu Burundi. Baneguye ko ibibazo biguma bibaho mu gihe ibihugu byiyemeje gushira ibintu ku rugero rumwe kugira ngo horohe uruja n'uruza. Gushika ubu ako karere kemeza ko umugambi korosha urudandazwa ukiri ku rugero rw'ibice 20% gusa kandi kifuza ko byobaye bigeze ku bice 25% mu mwaka w'2025. Inkuru ya mugenzi wacu Norisi Nduwimana.
Abagize ico bashikiriza muri iyo nama y'abahinga bahiteguriye bashikiranganje bagiza ku karere Burundi burimo manigura kwizo ntamba myizo ziziguma zihanze ivyo bisata binafatanywa nibijanye n'ubuhinga bwa none mu gibi bihugu bigiza aka karere aheze igihe byiyemeje amasezerano yozikura zose arico gituma kubgabo ageze ko abagize uwo muryango bafata ingingo zijanye n'igihe cha none zotuma haguma umwizero muri ibi bihugu zimwe muri zo ngorane umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bw'u Burundi mu byejwe harimo gutwara abantu n'ibintu igihugu kinabwirizwa kwakiriyo nama y'abashikiranganje w'umwaka Christine Niragira azitiza kadacika ku ruhande rw'amabarabara rero icegeranyo c'ibanki ya Afrika ijeje ibiterambere cerekana ko yagwiriye ku mugabane wa Afrika akanafasha ibice biharugwa kuri 90% by'ababa kuri uwo mugabane ariko ko afashwe nabi ku buryo budahumuriza ari naho icegera c'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bigize komeza ambasadeur Mohamed Kada afatira mu gushikiriza kuba hageze ko afatwa ingingo zoza nk'umuti ufashwe na karere mu gihe mu gisata c'amasoko ntanga nguvu ho mugwi w'abahinga werekana ko abantu baharugwa kuri 650,000 bagikenya umuyaga nkuba muri Afrika muri abo harimo n'abagize ibihugu vyiyunze aho muryango ari kusa n'uwizera kubwo imigambi iri kurarangurwa isigurwa na ambassadeur Mohamed Kada. Agira ati turiko turakorana n'ibanki y'isi mu gukomeza umugambi wo gukwiragiza umuyaga nkuba nyawisubiza witiriwe 300 ifadikanije n'ibanki ya Afrika ijeje iterambere hazuhabwa umuyaga nkuba abantu 300,000 muri Afrika umugambi utegekanya gushikiriza umuyaga nkuba hagati y'abantu 100,000 na 300,000. Inama nshikiranganje igira 14 yabegwa n'ibyo bisata mu karere k'umuryango usangiye isoko rusangi ya Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko ibwirizwa kubera i Burundi kuri uyu wa gatanu akarere kagiharura urugero rwo korosha urudandazwa ku bicindwi gusa ku ijana kugo barugeze kuri 25% gushika mu 2030.
Radio Indundi Culture.
Radio Indundi Culture amakuru yacarana na nyakwisa 12:31. Kigo cy'imyuga kigira kabiri kigiye kuba kwa mu ntara ya Cankuzo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabishikirije mu birori byo kuri uyu wa kane aho yari kutse ashikiriza icyeshe ibikoresho nyunganira nyigisho n'ibindi ikigo cy'imyuga cy'akarorero Cirusi muri commune Shombi ntara ya Karusi. Umuyobozi mukuru w'ico kigo akabimenyesheje ko ico kigo gigikenye imashini nyabwo nk'200 gucyo bashobore kwigisha borohewe abava mu ntara zitandukanye kanye aho mu ntara ya Karusi hakubitiye umugenzi wacu wa Nise Ntanguvu ni mugenzi wacu akora mu ntara zo hagati.
Igiko cy'imyuga cy'akarorero cyo mu Rusi muri commune Shombi ntara ya Karusi kibaye umushinge w'iterambere Burundi bugiye gushikira nk'uko biri mu mbona kazoza ya 2046. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabivuze kuri uyu wa kane aho yariko ashikiriza icese ibikoresho nyunganira nyigisho ico kigo by'agaciro shika imiliyoni 170 zirenga z'amadolare zatanzwe ni banki y'iterambere rya Afrika. Yamenyesheje ko umuntu wese akwiye kuba afise umuzirikanyi aboneye ariko araja afise ubwenge kandi abukoresha neza. Nayo dusabe Bonaventure umuyobozi mukuru w'ico kigo cy'imyuga cy'akarorero cyo mu Rusi yashikirije ko gitanga inyigisho mu bisata bitandukanye harimo uburimyi, ubworozi, guhingura ivyimburwa, ukubaka ama koperative ni cy'ubuhinga. Yavuze ko ico kigo kandi gikeneye mashini nyabwonko zishika 200 mu ntumbero y'ukwigisha bibereye ababandanya kwitura ico kigo. Dusabe Bonaventure yanashikirije ko ico kigo gifasha abakwicitura bava mu ntara zitandukanye z'u Burundi kikaba kibafasha kumenya kwirondera gutyo umuntu akimenya agaheza akazorondera ico ashobora kurangura. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavuye amenyesha ko ikigo nk'ico kigiye kubakwa mu ntara ya Cankuzo ihangiro akaba ari ugushitsa ibigo bitanu mu gihugu cyose. Nayo userukira ibanki y'iterambere rya Afrika bade mu ncamake yafashije mu kugura ibyo bikoresho byatanzwe uyu munsi. Yavuze ko ari mu ntumbero yo gushitsa ico yiyemeje gufasha mu gushyigikira urwaruka mu kurondera baronsa inyigisho n'imyamya bushobozi zibafasha kuronka ubwigenge mu by'ubutunzi na mikoro uno munsi ukaba wabaye akaryo gushikiriza impapuro mamya bushobozi ugwaruka urangije inyigisho mu by'amakoperative ni by'ukubaka nse nangu radio indundi kitura
ani se nangu vura kenuye ndakumenye ko umukuru w'igihugu kandi asaba indongozi gutunganya neza ahakwiye kuja amahinguriro naho abanyagihugu babwirizwa kuba basigura kwivyo byogabanya kajagari bigaheza bigafasha mu itangwa kiza cy'umuyaga nkuba n'amazi kurayo mahinguriro n'abanyagihugu basanzwe baba mu bigwati umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye afatiye ku ngomero ziriko zirubakwa n'izindi zamaze kugurugwa amagara abanyagihugu gukura amaboko mu mpuzu bakore kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
uyu mwaka nyene w'2025 twawise umwaka w'inkerebutsi abanyamwete ndabasaba muve hasi iyo muva mukagera muri iki gihugu cyacu dutangure gukora ntagire ureka gukora ngo yabuze umuyaga nkuba ikintu umaze kubona gusa n'urutonde rwo rubagora ugacyo usanga umuntu yashize ihinguriro ahasanzwe haba abantu atamuyaga nkuba warugenewe guhabwa amahinguriro muri iyo karti kubera akajagari bagaca bidodomba ngo babuze umuyaga nkuba aduta dusaba n'izindi nzego zibijeje yuko berekana bati amahinguriro azoja ngaha ahazoba aba a ahazoba amadandarizo kugira ngo tumenye ingere natwe dutanga umuyaga nkuba nabe n'igihugu ragenda bakebura aya matara ntazosanzara mu mihana kujya mubaho musanzahe mutangure kwiga kuduga kuba mu bigwati hari akamaro kanini gakomeye ko kuba hamwe iyo muba hamwe muca muronka amazi n'amatara iyo muba hamwe indimiro zacu zica zaguka turashobora guca tuzikora neza tukazitunganya kubera abantu bamaze kuvamwo zango zisanzaye zagiye hamwe kugira namwe muramigwe n'aya matara nibaduge babe muri bya bigwati niho bizogenda neza
bamwe mu banyagihugu baba muri commune Cankuzo intara ya Cankuzo babuza babo boni vyabo hagati y'umwaka w'1895 n'2008 mu magume igihugu caciyemwo barashima imigenderanire bafitaniye hagati yabo kugwa tunganywa ca rusansuma rw'ababuze ababo n'ivyabo muri ico kiringo kuva mu 2008 n'umugwi severe abanyagihugu bavuga ko no gushingiranira hagati yabo bataravya mwoko bikogwa abanyagihugu basaba ariko ko boshigikirwa no gushumbushwa bagashumbushwa kuvyo banyazwe muri iyo myaka yayo magume n'inkuru ya mugenzi wacu Olivier Kwizera
ababuza babivuye ku njyane zadutse mu gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe bajana 1895 bavuga ko babanye neza aha bagatanga akarorero k'umwigeme n'umusore bashobora kubana neza kandi badasanga iy'ubwoko
turatumirana ubu n'ukuri ntangorane
twebwe bamwe bamwe nk'ibyo bibazo bimaze kuba cyabaye bamwe bamwe tuca tuja mu bintu byo guhungiro nitwakuriye hano nkajeyo nagarutse muri 2005 sinova ngo kibano ni kibi kibano ni ciza nta kibazo na kimwe dufitanye
twebwe umuntu amaze kuba yitavye imana twebwe twarabandanije tugumana imigenderanire kuko ntacyo twari guhindurako twagumye dukundana uko ari bavyaye byabaye kuko ntacyo twari guhindurako uyu munsi turacara uko nyene nta bintu byo kuvuga ngo kwihorana twebwe twize twishiramo
bisanzwe imigenderanire imeze neza mu kibano nta ngorane zihari nta kwinubana kuhari nta na kimwe byononye nje nkaho mbaye
abasigura ko babikesha inyigisho bagiye barahabwa ha mu buhungiro eka no mu gihugu ariko bakabona ko umugujeje ukuri no kunywanisha abarundi uwo bandanye inyigisho kugira ikibano gitsimbatare
mu mibereho bagumye batwigisha ati naho utashe uro kwifate neza mu bandi usanzeho natwe turabigerageza ngo dufasha kutwigisha kugira ngo tugumane umutima wo kubana n'abandi
abo bahuye n'ingorane muri iyo myaka basaba ariko gushumbushwa kubabo cyo kimwe n'ivyo batakaje
cico mbona nuko vere yo bandanya itanga inyigisho kuba zijanye n'ibyo cy'amagume yabaye gira tureke kuza turinubana kuko hari gihe ushobora kubona nk'umuntu yakwikiye nk'uwawe ugasanga kura muraba nabi kumbure nawe ngira yari yarohejwe n'abandi bantu ugasanga ntibyamupfuye ko nawe kugira akora ico ca
nk'abageze ikibazo rikonze uwo mugwi uriho uko twaragize ibibazo nyine
ico nobona ntitwovuga ngo bo dusubize umuntu kuko n'umuntu ntasubizwa ariko ibyononekaye kosaba ko ari bishoboka bo turabishobora dufasha mu bintu byononekaye hononekaye ibintu byinshi
mu gikorwa cya rusansuma kiriko kiraba kuva mu mwaka wa 2024 rusansuma yerekeye abarundi bahitanye n'ubwicanyi mu bihe bitandukanye by'amakuba igihugu caciyemwo gushika ubu bamwe mu banyagihugu baho mu Cankuzo barashima ico gikorwa kuko bashobora kumenya ukuri ku byabaye hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe bajana 1895 na 2008.
Urivye kwizera urakenuye niyo kuri iyo nkuru nyene yawe turangije ko makuru yacu ku isaha 12 n'iminota 39. Nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza, nkengurukire bagenzanje mafashije kuyegeranya, nkengurukire kandi na Matthew yabo na Yesu yamfashije mu bw'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye na yabashikirije. Ndabifuriza kubandanya mugira umugoroba mwiza mwese aho muherereye. Murakoze.